zambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye incuti bagenzi ba radio inzamba agateka kawe turabahaye ikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abategetsi bo mu ntara ya Rumonge nibo bafashe mu minwe urudandazwa rw'isukari, abanyagihugu bakabura naho bitura. Ikiro cy'isukari kikaba kigurishwa hagati y'amafaranga 600,000 n'800,000 twabateguriye muri ano makuru. Inka 32 nizo zimaze kumenyekana mu ntara ya Ngozi ko zishwe n'indwara itaramenyekana. Izo byatumye abajejwe icyo gisata bafata ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'inyama z'inka no kurindira ko hamenyekana icyo iyo ndwara ivako. Nazo nyine mu kanya turaza kubibabwira mwido nido. Mu kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu nk'uko vyama tugaruka ku ngorane imfuvyi za sida zigira, ni mu gihe uno munsi usanzwe ari umunsi mpuzamakungu hariwe imfuvyi z'indwara ya sida. Musangwe kaze mwese muri ano makuru mu kanya ido nido.
Inzamba
ndasubiye kuba ikaze duhere ano makuru mu ntara ya Ngozi yarutse gufatwa ingingo yo kubuza kubaga inka kuva kuri uyu wa kane uheze igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatandatu uno mwaka turimwo. Iyo ngingo ikaba yamaze gutera ubukene bw'ico gifungurwa amasoko y'intara ya Ngozi. Iyo ngingo ikaba yafashwe kubera indwara itaramenyekana yateye ibyo bitungwa, ikaba imaze guhitana inka zigera kuri 32. Inkuru tubaza mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana.
Ibimenyetso by'iyo ndwara rero ngo ni ubushuhe bwinshi bushobora no kugera ku bipimo 40, ukuramburura no kuva amaraso mu mazuru. Gushika igihe iyo ngingo yafatigwa ngo hari hamaze guharugwa inka 114 zari zimaze kuramburura, 156 zafashwe no kuva amaraso mu mazuru. Mu ntara yose hakaba hari hamaze gupfa inka 32. Ubu rero abahinga mu by'amagara y'ibikoko bariko baragira ivyigwa kuri iyo ndwara kugira ishobore kumenyekana hanyuma ivugwe. Mu buyobozi bw'amagara y'ibikoko muri iyo ntara bakagira icyizere cy'uko mu minsi ya vuba ibintu bizoba byasubiye mu buryo kubera iyo ndwara n'ingingo yafashwe ngo nta nyama z'inka zikirangwa muri iyo ntara mbere n'amazu zadandarizwamwo ubu arugaye. Hakaba haboneka inyama z'impene gusa ariko nazo zirazimvye aho nk'igiti cy'umushikaki cyahora ku mafaranga 1,500 ubu kigurishwa amafaranga 2,000. Aba n'abandi ariko bakagira icyizere ko mu gihe iyo ndwara izomenyekanira ikavugwa ibintu bizosubira kuba nka mbere.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Ubukene bw'igitoro mu ntara ya Makamba butuma mu bagikenera bita bakajabuka mu gihugu ca Tanzania kukironderayo mu nzira zinyuranye n'amategeko. Impande y'impanuka zishobora kubera muri ico gihugu waranasabwa amafaranga n'igipolisi ku mpande zose, ayo abapolisi bita ay'amazi. Inkuru tubaza Vanessa Muriteka.
Haba ku mabutike mato mato hagati mu gisagara canke mu isoko nkuru ya Rumonge, ikiho dushishikari ntigitorega umuti ryoroshe. Amakuru avaho muri iyo ntara avuga ko isukari igoye kuronka, ayibonetse igurwa amafaranga ari hagati y'600,000 to 800,000. Abanyagihugu baganiriye na Radio Inzamba bamenyesha ko bababazwa n'uko isukari nyene igurishwa n'abategetsi. Aha babona ko ari naco gituma bigorana kuhana uwadugije ibyo biciro. Umwe mu badomwa ku rutoki n'umuyobozi arongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge. Agenda yishimiye agurisha isukari ku muhaniwe ku giciro kirenze urugero kandi ataco yinona ku mutumba wa Mugweji muri komine n'intara ya Rumonge. Amakuru avaho mu Rumonge abandanya avuga ko isukari iyo ivuye muri sosumo hatangwa nk'iya ku banyagihugu, ibindi ntimenyekane iyo igiye. ihiye bivugwa ko abo bategetsi ari bo baca bayinyegeza kugira ngo izogurishwe umurengera
oya biragoye agasukara umuntu mutamuntu n'ashobora kufaranga kutaragenge cyane bihumbi ndwi bihumbi munani ariko kandi ikibazo nuko usanga bayikoresha ari babandi nyene bafite ibiti bakomakomeye basanga n'umuntu adashobora no guhanwa ngira ngo niko twabivuga ego nkaba bayikoresha baratswe aba ntawe mukora
abo banyagihugu bo mu Rumonge bakaba basaba ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru bufata mu minwe icyo kibazo kuko gisa n'icananiranye mu ntara ya Rumonge bitumye nuko abo gitoreye umuti babifise nk'uruhara urugada rwaragiye inzamba ntituraronka kuri telefone buramatare w'intara ya Rumonge kugira atange umuco kuri aya makenga y'abanyagihugu
turacyari mu gisata cy'ubutunzi amafaranga arenga ibihumbi bitandatu nicyo giciro cy'ikiro cy'isukari mu ntara ya Rumonge kubera ubukene bumaze hafi umwaka mu ntara zose z'u Burundi amakuru dukura muri iyo ntara avuga ko abayifise bayidandaza ari abategetsi bakomeye basanzwe barongoye abandi ibyo bigatera umutima uhagaze abanyagihugu kuko badafise uwo bitura muri iyo ntara kugira ngo atorere umuti icyo kibazo cy'isukari basaba leta gufata ingingo kuri icyo kibazo ibyo ni ibyo na Jacob Sibomana
nkuko byemezwa na bamwe mu bama baja kurondera igitoro mu gihugu kibanza cya Tanzania ikintu ry'igitoro rituma baja kurondera bidakwirije amategeko aho bakavuga ko imodoka yariho zijabukana imbibi z'igihugu cy'u Burundi ata mpapuro zibari kurira bakabona ko bishobora kubateza ingorane zitandukanye aho bakavuga ko abarundi basanzwe bafise impusha zo kugendesha imiduga mu kono bagenderamo utandukanye n'uwo muri ico gihugu ibyo ngo bigashobora guteza amasanganya abarundi kuko baba ariko bakorera mu gihugu basa amategeko yo mwibarabara atandukanye nayo mu Burundi aho bakibaza bishitse mu Burundi akagirira isanganya mu gihugu kibanza cya Tanzania ingene boshumbushwa kwa mashira hamwe gukinga impanuka yo mu Burundi atarekura ko umuntu agira impanuka inyuma y'imbibi z'u Burundi impande y'impanuka zishobora kubera muri ico gihugu ngo baranasabwa amafaranga n'ibipolisi z'ibihugu byose ahibyo bipolisi bya Tanzania n'u Burundi bita ayamazi ku bapolisi b'u Burundi ngo batanga amafaranga ibihumbi bitandatu mu wa Tanzania naho ibihumbi indwi by'amashiringi amafaranga abo baja kunywa igitoro mu Tanzania bavuga ko ari make ugereranyije n'ayo guri icamagendo basaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka igitoro kiboneke ntihagire abazogwa mu mporero mu gihe bogirira isanganya muri Tanzania.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu makuru ya politiki abanywanyi ndwi ba CNL harimo n'umukuru w'umutumba Ruyumu muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi baraye basabiwe umunyororo w'imyaka 20 be no kuriha indishi y'akababaro y'amafaranga agera ku miliyoni 103 icyo gihano cyasabwe n'umushyikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Ngozi kuri uno wa gatanu mu rubanza rw'abagirizwamwo bakaba bagizwe ko batanye mu mitwe no guharuka rw'imbonerakure za CNDD-FDD hari mu kwezi kwa kane twarangije mushiriza manza yaragirije gushaka kugandagura ba CNDD-FDD kubuserukira uwo mugambwe ku mugabane wa Buraya Eme Magera avuga ko atabutungane buriko burakora muri iyo dosiye abona ko imbonera kure z'umugambwe uriko butegetsi arizo nyabo na zari zikwiye gusabirwa icyo gihano tumukurikire
gufata ibintu byawe byose bakamyagura ukomba amaso umuryango bakawangaza nawe bakaguhuriza mu munyororo ubuzima bwawe bwose gusa kubera wanse ko baguhohotera baba bakwishe abo rero bashobora kubyumva bonyine nabo bariko barahekura Burundi ubwo bucamanza bw'imbonera kure nyine twe dusaba yuko izo nzira karengane izo nka mugayo zifunzwe bazireka zigataha ahubwo bakazihana indishi y'akababara ariko bagafata za mbonera kure zigisirije za mbonera kure ziza gusotora za mbonera kure zifata abantu za mbonera kure zica abantu za mbonera kure zirigwa ziba abanyagihugu zihekura Abarundi abarizo bufunga mugabo twe cyo kutora mu Burundi nuko izo mbonera kure ubwo butegetsi baraza bakagutekwa igitungwa wewe wacibwe bakacabangira ko bagacabana gufunga cyangwa bakakwangaza urumva ni ibintu bidatahurize
yari Eme Magera akabaserukira mugambwe CNL ku mugabane wa Burayi uyu n'umwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko cuno munsi kiza kwihweza ibijanye n'ingorane impfuvyi z'umugera wa sida zibayemo nimuge uno munsi yari himbaza y'umunsi wagenewe izo mfuvyi ku isoko ry'uno munsi tugishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igenekerezo rya Mbirusama ni umunsi mpuzamakungu wahari wabagizwe imfuvyi n'umugera wa sida. Uwo munsi ukaba ari uwo kuvugira no gutabariza ibibondo bisigwa ku ngoyi n'abahitanywe n'ico kiza, kenshi na kenshi kijaniranya abubakanyi. Ibiharuro bitangwa n'igisata cy'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe kugwanya ikiza cy'umugera wa sida byerekana ko mu Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari abana bagizwe imfuvyi n'ico kiza bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitatu. Uno munsi none ivyo bibondo vyoba bimerewe gute? Mu kibano boba bitabwaho uko bikwiye? Mbega leta yoyo iyo bibakurikirana gute? Ibi nivyo tugira tubaganirire mu kigabane ku isoko cyo kuri uyu wandwi rusama umwaka wa 2022. Josiane Muzaneza nije ngira ndakibashikirize kaze. Kenshi na kenshi y'abana babaye imfuvyi imiryango yabo iritunganya ukuntu ibarira, ariko ibyo ntibyama byoroshe na cyane cyane iyo miryango isanzwe yugarijwe n'ubukene. Umwe mu bagizwe imfuvyi n'ikiza sida ubu akaba asigaye afite ishyirahamwe ryo gufasha abahuye n'ingorane zimwe nawe yaraganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba no kuri Television Renaissance, ahavuga ko ubu mu Burundi izo mfuvyi zitagifashwa nk'uko vyahura.
Kujya mugambi wa fomu mondiale wo kuca ibya leta mu bijyanye no kurwanya ikiza bangana ikiza, amahera yaja muri kominoteri yaragabanutse cyane, ubuye bakuyemo ibijiji cya bituma rero tuzanshaje kominoteri ntabandanya yifashe nk'uko yari imeze kera. Ni ukuvuga ko imfubyi ica zigira ikibazo, ni ukuvuga ko benshi baronka babarihira amashure, hari abaheba amashure, hari ab'imiti inanira kubera nta buryo bw'ifungurwa bakironka. Tuzanshaje kominoteri itameze neza, ni ukuvuga ko na medikali kimera nabi. Ikindi nacyo ni uko ubu ibijyanye na VIH urumva watangwe bisa nk'ikintu basa n'abariko baribagira, mba bariko baracibagira. Abantu benshi ntibafite ingufu cyane, baca bavuga ati iki kiri kibazo cyane. Urumva rero na la sosiyete ni ukuvuga abanyagihugu ntibaheza ngo bafashe cyane nk'uko kera byari bimeze.
Eka mbere muri ugutotezwa n'inshuti n'ababanyi mu ntumbero yo kubanyagira isigo iby'ababyeyi babo biraciyibonekeza.
Abafite umutima nk'uko ko batabuze no aracyariho abana bibonekeza abanyagwa amatungo isigo iby'ababyeyi, ugasanga kubera ko baba bibaza ko atawundi bafite abavugira bakaca babanyagira isigo bakibaza ko bijyana kuri gacahari n'uko, cyangwa ugasanga bararondeye icyo bamwagiriza kugira ngo afungwe cyangwa bakamwangaza ama bakabona kwihagirira biri. Urumva iyo bamaze kukwangaza utagira aho uca, ahandi uca uca ni mu ibarabara n'aha, kubera ko atabisata bihari gushyika ku bicumba byitaho abo bana, byitaho kumenya ingorane z'abo bana, mba bica bigorana. Kuvuga ko ushobora gufashwa n'uwo nka twebwe tuba twamenye hama tugatwara kayiwe muri Minisiteri ya Solidarity.
Imwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi waharimo imfuvyi za sida harimo guhimiriza abantu guhangana no kwirinda ico kiza ruho nyanganda sida. Mu cegeranyo co kurabira hamwe ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kurwanya umugira wa sida, imigira y'igituntu n'indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka cashizwe ahabona igenekerezo rya 15 ntwara n'uno mwaka, u Burundi bwashizwe mu kibanza ca mbere mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero no hagati byashoboye gukora ibisabwa mu ntumbero yo guhangana n'ikiza sida. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida akamenyesha ko ivyo babikesha kwitanga kwa leta hamwe n'amashirahamwe bafashanya muri ico gisata.
Twashoboye kugwanya umugera wa sida bimwe bishimishije. Ivyo rero kugira bikunde harabaye itanga kw'abantu abatandukanye. Mbere ho novuga ko nanye n'icubahiro umutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yitanze cyane bimwe biboneka mu kurwanya ikiza ruho nyanganda sida. Rero hariho n'abandi bagize uruhara rukomeye, novuga nk'amashyirahamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kurwanya ikiza ruho nyanganda sida, mbere n'abagendana uwo mugera wa sida bo nyene baragize uruhara rukomeye mu kurwanya icyo kiza. Hama novuga n'abashigikira leta mu migambi yayo nabo nyene bagize uruhara runini mu gutanga uburyo
Infashanyo yagene mfuvji za sida ya gaba nuse ubugyaja hamwe no gufata minene igwikiriza cy'umugira wa sida bisigaye byibonekeza ni bimwe rero mu ntamba nyamukuru zituma imibereho y'izo mfuvji igumiti tuka aha kabari naho ikiganiro ku isoko cyo no munsi kigarukiye Jose Muza neza nariko ndakibashikiriza nkabanda bike banuye naho ku munsi wa gatandatu za
cyari ikiganiro ku isoko
mugusozera ano makuru nkuko bisanzwe ku minsi ya gatandatu Alexandre niyunge ko adushikiriza bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi turiko turasozera
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi aho tuyahera ku kinyamakuru iwacu candika ku buzima buguma buzimba mu bakozi ba leta igihe hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi n'akazi icegera cy'urongoye urunani ruhurikiyemo amashirahamwe y'abakozi kosibu Mirance Hakizimana niwe yavuze ku izina ryayo mashirahamwe yavuze ko abakozi barajwe ishinga n'ibiciro biguma biduga cyane cyane ku bintu byankenegwa avuga nk'isukari ibinyobwa vya Brarudi isima ya Buseko umwavu igitoro n'ibindi hamba vivye biciro urunani kosibu rurajwe ishinga n'ingingo ya leta ibuza abagendesha amapikipiki n'amakinga gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura Mirasi ya Kizimana yavuze ko iyo ngingo yagize ingaruka mbi ku bagendesha ivyo vyuma eka mbere no ku banyagihugu muri rusange amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanye n'inkuru yandikwa na Burundi Eco ku bijanye n'ikibanza abadandaza bo kivuga cha Rumonge bacururizamwo chatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika ayo mazi yatumye ibikorwa by'abadandaza bacuruza ibidandazwa bitandukanye harimo amafi bihungabana uri gitondo ico kibanza usanga cuzuye abantu benshi uri abadandaza indagara imikeke n'ibindi bidandazwa ku bw'ico kinyamakuru rero ngo igice cy'imetero zirenga 30 cararenzwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika utuzu twasugumwe twahahora twarasambuwe n'ayo mazi uruhome rw'igituro c'igitoro abarovyi bahora bikora ko mu gihe bakeneye igitoro warabomotse bituma ico gituro kidasubira gukora urudandazwa rukoregwa hanze imicafu y'ubwoko bwose irandagaye abakoresha ico kibanza bavuga ko hakenewe ikibanza gikozwe neza kugira ngo naho imvura yorwa urudandazwa rw'ibiva mu mazi n'ibindi rubandanye tubandanye n'ikinyamakuru SOS Media kivuga kubijanye n'intererano z'agasakisa kizisabwa abanyagihugu bo ku musozi Butezi komine Giharo mu ntara ya Rutana kuri uwo mutumba asaba ku rugo rwose rw'abarimyi intererano y'amahera 5000 urugo rurimwo abakozi ba leta babiri rugatanga 10,000 nayo urutahamwo umukozi umwe wa leta rugatanga 7,000 ufise inzu ikoreshwa mu kumwa imishatsi atanga 6,600 vy'amafaranga y'amarundi ku bw'ico kimenyesha makuru ngo ayo mafaranga nayo kubaka ibiro by'umutumba Butezi ingo 3,500 zimaze gutanga ayagera ku miliyoni 20 akenewe kugira ngo ivyo biro vyubakwe abanyagihugu bavuga ko batangazwa nuko bariko barasabwa ayandi 10,500 ku rugo bakayasabwa n'abari mu rwego mpanuzwa jambo wa komine Giharo amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyahera hereze kubijanye n'imigenderanire aho ikimenyesha makuru Jeune Afrique cyabajije umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro aho u Burundi buhagaze kubijanye n'ingwano iri kubera mu gihugu cya Ukraine Shingiro yavuze ko Burusiya bwagiye burafata mu mugongo Burundi mu bihe by'ingorane ariko rero nkuko Albert Shingiro bivuga mu nama ya ONU iheruka mu kwezi kwa gatatu guheze Burundi bwabaye ntaho mpagaze avuga ko imbere y'uko leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bwa Burayi bikuraho ibihano byari byafatiye Burundi Burundi bwashyigikira Burusiya kubwiwe ngo ibintu byarahindutse kuko ngo u Burundi bwashoboye kunezereza izo mpande zose uko ari zibiri nkuko bibandanya byandikwa na Jeune Afrique aha rero niho hagarukiye inkuru zanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi mukaba mwari kumwe na Alexandre niyunge ko nkaba ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu aho muri hose tuzosubira ku bundi wa gatandatu za
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Nihano duche tusoze la makuru utwari kwa bateguriye mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira bakoze bagenzi bacu badufashije kwegeranya ano makuru Jean Marie Ndabashinze nariko ndabashikiriza ndabifurije ibihe byiza na ubutaha.